Et mon visa, mi radio, et suis d'Amérique. Radio Ijwi d'America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwe bashuti mu duteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo kuri micro mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi d'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Tuyuse nshuti ko mu Burundi mu dukwirika ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu gihe amakungu yiteguriye ikoraniro rigira rya 2009 ry'ishyirahamwe ry'amakungu ONU ku ihindagurika ry'ibihe ku isi rizobera mu gihugu cya Azerbaijan mu kwezi gutaha. Abantu bigiti cyabo mu bice bitandukanye byo ku isi ariko barakora aho bageza kugira bafashe mu gikorwa cyo gukingira ibidukikije. Umwe muri bo ni Emmanuel niyo yabikoze umurundi ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Ishyirahamwe ryiwe riharanira gusubiza mu buryo ibidukikije biciye mu bikorwa byo guteza imbere amashyamba no kubungabunga ibidukikije. Ishyirahamwe ayoboye rifasha abanyagihugu guhangana n'ingaruka ry'ikirere biciye mu nyigisho zitandukanye iryo shyirahamwe ritanga. Ishyirahamwe Greening Burundi ryiyemeje kurwanya ubugaragwa mu Burundi no gusubiza itoto igihugu mu gutera ibiti. Iryo shyirahamwe rifise imigambi yo kuba ryateye ibiti birenga miliyoni 50 gushika mu mwaka w'2040 mu ntumbero yo gusubiza itoto ahahoze amashamba canke ibiti vyononywe no guteza imbere ikingirwa ry'ibidukikije. Mu kiganiro muri sanga rero twamutumiye Emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi muri iki gihe ari mu gihugu c'Ubudagi igihe turiko turavugana. Ndakuramukije umutumire.
Ndabaramukije kandi ndabakengurukira kubona mwashoboye kuntumira kugira uno munsi nze kuyaga namwe ku bikorwa bitandukanye turiko turarangura byo gukingira ibidukikije.
Nashaka ndababaze kuri iryo shyirahamwe ryanyu mwarishinze ryari ko ariko batwumviriza.
Ishyirahamwe ryacu Greening Burundi ryatanguye gukora neza mu 2018 ariko ni icyumviro canjemwo aho nari kuri kaminuza. Kubera naragerageje ndaraba mbona ingene ibidukikije biri bihungabanye mu gihugu na cyane cyane ndavye mu kibana aho nari nsanzwe narakuriye ngerageje kuraba uko mu myaka yahera byari bimeze nkaraba n'ubu uko bimeze ndabona yuko kumenga hariho icyo nokora kugira nterere igihugu cyongere gisubirane itoto. Rero nicyo gituma natanguje ibyo bikorwa bivanye n'ibyo nabona by'ingaruka ziriko ziraterwa n'ihindagurika ry'ibihe mu gihugu. Murabizi namwe ko uburimyi mu Burundi ibice birenga 90% by'abarundi babayeho kubera abarimyi. Rero mu gihe ihindagurika ry'ibihe rihawe indaro mu gihugu uburimyi ntibugenda neza, umwimbu uragabanuka bivuye ku nkukura n'itituka ry'isi. Rero nicyo gituma nabonye ingene ubukene bwiyongereye ibifungurwa bikagabanuka umwembu ukagabanuka nshamvuga ati reka ngire icyo nkoze nk'ugwaruka nterere mu gutinga ibidukikije ndetse n'ibyo bibazo bimwe turabe ko vyotorerwa umuti. Niho naciye ntangura iryo shyirahamwe ndabitangura nk'umugambi mu nyuma wa mugambo urakura uravamo ishira hamwe kuko na bitanguye ndomwe ariko ndaraba yoko ndomwe naho noshika ndatege ndafasha abandi bajene ndabinzizamo ibyo bikorwa ndiko ndakora kugira nabo ndabahugure amanyene baranyegereye turaja hamwe turashinga ishira hamwe iryo shyira hamwe rifite ibikorwa bitandukanye bikorakora mu gihugu cy'u Burundi byo gukingira ibidukikije.
Iryo shyira hamwe ryanyu rifite icyicaro he?
Ishyira hamwe rifite icyicaro mu ntara ya Bubanza niho icyicaro gikuru cy'iryo shyira hamwe kiri ariko turafise n'ibindi ibiro bisanzwe biduserukira mu ntara zimwe zimwe nka Bujumbura n'intara ya Cibitoke.
Muri iki gihe mukorera he mu bice bitandukanye by'igihugu canke mafisa ahantu hamwe hamwe mukorera?
Aho twatanguye gukorera ni mu ntara ya Bubanza turasubira turaja mu ntara ya Cibitoki turongera turaja no mu bikorwa bimwe bimwe dukora dufatanyije n'abandi i Bujumbura mu Kayanza Ngozi ndetse no mu Rumonge no mu ntara ya Kirundo rero turiko turagerageza kwagura ibikorwa byacu kugira tubikorere ku butaka bw'u Burundi bwose.
Ayandi mashyirahamwe mukorana?
Ayandi mashyirahamwe amwe y'ugwaruka hateguye nk'ibikorwa tukaja hamwe tugakora kugira nyene twese turabe uko twotera mu gukingira ibidukikije. Hariho n'umugambi twigeze gukora mu 2021 aho twari twahuye turi amashyirahamwe ashyika nayo gwaruka kugira dukorere hamwe duterere mu bijyanye no gukingira ibidukikije. Wari umugambi wari wafashwe mu mugongo n'umwe bwa Buraya. Ni nk'uko rero dusanzwe dukorana n'ayandi mashyirahamwe mato mato na cyane cyane amakoperative aho dusanzwe dukorera kubera amakoperative usangamo nyine abanyagihugu nabo nibo bahura n'ingaruka ubwa mbere zihindagurika ry'ibihe rero nicyo gituma kugira dushyike kwihangira twihaye dutegereza gukorana n'amashyirahamwe ndetse n'abandi kugira ibikorwa byacu bigende neza kandi bishyike aho byifuza kugera.
Igikorwa nk'icyo mugambi nk'uyu urasaba umwanya urasaba uburyo uburyo mufise bungana gute?
Uburyo twavuga yuko murabizi namwe ingene amashyirahamwe usanga abayeho amashyirahamwe abaho ku ntererano z'abanywanyi b'amashyirahamwe cyanke bigenze neza tukaronka uburyo buvuye kubasahiriza mu bikorwa usanga dukora rero rimwe rimwe hariho imigambi usanga ishyigikiwa n'amashyirahamwe yaba mu Burundi cyanke mpuzamakungu.
Mwabuze ko mukorera mu bice bitandukanye ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyo gukingira ibidukikije mubona ari ikibazo abanyagihugu bitayeho na cyane cyane abakiri bato muri rusange mu gihe ari ikibazo kiraje ishinga amakungu nk'ubu turiko tugana ku nama iri ya 2019 ishyirahamwe mpuzamakungu ni ku ihindagurika ry'ibihe izobera mu gihugu cya Azerbaijan mu kwezi kuza.
Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubwa mbere abarundi ntitwakibona neza ariko turiko turaraba ubunya turabona yuko ari ikibazo gikomeye kandi kiriko kiratera intamba mu iterambere ry'ubuzima bw'igihugu ndetse n'ubw'abenegihugu rero nka jewe ubwanjye nkitanguye ishyirahamwe byangoye cyane cyangwa ari nk'umugambi ariko kugira no ati gukingira ibidukikije ni ingirakamaro kuri buri muntu wese byari ibintu bitoroshye ariko mu nyuma naragerageje nyine ndegera cyane cyane abana bo mu mashuri mato umuntu agerageze kubaha ubumenyi ndetse bakure muri kazoza k'igihugu ndetse n'ubuzima bwabo rero mu nyuma ntanguje ibikorwa byo gukorana n'amashuri ndetse n'ibikorwa byo kwitanga inyigisho mu banyagihugu baravuyemo barabibona neza yuko gukingira ibidukikije ari ingirakamaro icyo nari narabonye ni uko abarundi benshi batari bafise ubumenyi ngafise ubumenyi mu bijyanye n'ibyihindagurika ry'ibihe rero iyo habayeho guhanahana ibyiyumviro ndetse n'amahugurwa mwamwamwe barabona neza yuko hari igikwiye gukorwa kugira ibyo ibidukikije bibungwabungwa rero intambamyi zarabaye mu ntango ariko ubu navuga yuko biriko biragenda neza kandi barabyitabira cyane kuko dukorana n'abanyagihugu mu bikorwa turi turarangura.
Tuza ku mirongo ya telefone dufite Innocent nije imbere uratwumva?
Ariko ndabumva.
Dutuye akamuri he?
Ni mu Kirundo.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro kishikiriza?
Radio he? Hari cyato nagira mbaza.
Yego.
Yewe kweri ihindagurika ry'ibihe ndagerageza ndaribona ndiko ndaribona kweri banavuka sinaye bwabo n'imvura igwa ine wacu mu Burundi kora navutse mu 2000 sinaye bwabo n'abo imvura nirana tasura neza abantu ntibararima nkuko bahora barima na kuvuga niba batari ihindagurika ry'ibihe byo bajyarabaye abantu ntibabimenya nkuko imvura nirana.
Koze
ego
icyo cyumviro cyangwa ikibazo cya Innocent imbere mukibona gute
ku bijyanye ni ihindagurika ry'ibihe rifata ibisata bitandukanye by'ikirere kubona imvura kugeza uno munsi mu Burundi itaragwa cyangwa ngo ikwiragire mu mihingo yose biri muri bimwe mu bibazo byatewe n'ihindagurika ry'ibihe bivanye nuko ikirere kitifashe neza ikirere cyahungabanije cyane n'ibikorwa bimwe bimwe bivanye rero nicyo gituma bimwe rimwe duhura n'ibyo by'uko imvura itagwa ku gihe murabibona cyane hari igihe n'igihigwa ugasanga yibononye ibintu byinshi cyane rero ihindagurika ry'ibihe n'agaseseshwa rumuri diriho kandi umuntu wese ategerezwa kuba maso kugira aterere mu kugira ibibazo turiko turahura nabyo bihera
ngo bamutumirwa mu manama mpuzamakungu ku bijyanye no gukingira ibiti ukikije n'ihindagurika ry'ibihe nk'iyi nama mpuzamakungu turako tuvuga yishyirahamwe amanama yishyirahamwe ONU ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe cyane cyane mwebwe mukiri nk'urwaruka abakiri bato ndibaza ko muri muri urwo rugero
murakoze cyane mu manama atandukanye ndakunda gutumirwa umuntu agaterera ndetse n'ibyiyumviro bijyanye n'uko n'ukungene twabungabunga ibidukikije aho dusanzwe turi ariko sinditabira inama mpuzamakungu yaho ijyanye no gukingira ibidukikije ariko ndabikurikiranira hagufi iba biriko biraberayo naratumiwe ku buhinga butari bwo kuvuga ngo ndagiye ariko kubikurikiranira ku mbuga ngurukana bumenyi aho naronse n'akaryo ko kugira icyo nshikirije biciye kumbonesha kure ya COP yari inama yariko ibera mu Bwongereza rero ibikorwa biriko biraba cyanke amanama atandukanye ajyanye no gukingira ibidukikije ndayakurikirana cyane ndakurikirana niba biriko biravugirwayo n'iziriko zirategurwa nk'izobera muri Azerbaijan ndiko ndakurikirana neza ukuntu biriko biratunganya ndetse hariho n'iheruka kubera ngahanya bone ni iba iri mu bitegura izo nama mpuzamakungu rero ibikorwa mwe nibyo ndabikurikirana ndaraba uko biriko biragenda ndetse ari nk'icyumviro mfise nkagiterera kugira tubandanye turaba ukungene twakorera hamwe mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe
mubona mu manama nk'ayo ibyiyumviro by'abakiri bato bihabwa ikibanza kuko nibo kazoza mu gihe ihindagurika ry'ibihe ingaruka zabyo zitera zimirana bikurushiriza mu bihe biri imbere izo ngaruka niho zo kwibonekeza cyane kurusha mu myaka y'abakurambere yabarutse imbere y'abakiri bato. Mubona uruhara rwabo kuko hari abakiri bato baje muri ayo manama bagashikiza ivyumviro bakavuga ko abategetsi abafata ingingo kubijanye no kugwanya ihindagurika ry'ibihe bo mushiramwo ibishika kubera ingaruka zikomeye zizokwibonekeza kurusha uko imyaka igenda itera imbere kandi bizogira ingaruka kuri abo bariko barukuna bazokwaruka muri kazoza.
Ngerageje kuraba ugwaruka n'iki.
Alo?
Alo, umva?
Umurongo wawe umeze nabi, sinzi ikibazo kihari.
Sinzi ko muri ko muranyo mbogo.
Ha nimba harama ufise ama intuze ya ama ecouteurs, sinzi ko hari ikibazo, hari gihe twumva neza n'igihe bicikagurika. Ubu ndabumva mubandanye.
Okay, murakoze. Nariko ndavuga nti ibyumviro byo gwaruka, gwaruka ruragerageza rugashyikiriza ibyumviro byabwo kugira uterere mu bijyanye no gukingira ibidukikije, ariko akenshi tugerageje kuraba nti ibyumviro byo gwaruka kenshi ntibikunda gushyirwa mu ngiro kandi ni nyishu z'ibibazo bimwe bimwe usanga byotorera umuti iri hindagurika ry'ibihe. Urabona neza yuko nubwo baja hamwe bakicara mu manama mwe nayo gutorera inyishu ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe, urabona neza yuko ibikorwa nk'ibyo bitajya mu ngiro, ahubwo ni bijyanye n'inyungu, mbere izo nyungu ziza zihungabanya ibidukikije. Gerageje kuraba, urabona yuko bashyira imbere ibintu by'ubutunzi ndetse no kugwiza amahinguriro, nayo amahinguriro nayo ari muri bya bintu nabyo byonona cyane ikirere, ugasanga bitumye ihindagurika ry'ibihe risasa indaro hano kuri inosi.
Ariko kubona abakiri bato bariko bafata nkangama ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe no gukingira ibidukikije n'ikintu gitanga umwizero.
Ni kintu gitanga umwizero cyane kuko abakiri bato nibo bafite n'imyaka myinshi yo kubaho, urabye abo bafata ingingo zo hejuru. Rero nicyo gituma urwaruka rukwiye guhaguruka rugafata iya mbere rugaterera mu gukingira ibidukikije. Niyo mpamvu ubona ko benshi mu rwaruka rwagiye imbere ruratunganya imigambi, abandi barafata inzira zo kugira bakangurira abandi kugira icyo bakora mu bijyanye no gutorera umuti ihindagurika ry'ibihe. Tugerageje kuraba, murabona hirya no hino ku isi ko hariho urwaruka ruri ku kizi kandi rufite umwete wo kugira icyo ruhindura aho rubaye ndetse no mu bihugu byabo usanzwe bavamo.
Mu byo mukora muravuga ko mugerageza guteza imbere amashyamba, kubungabunga ibidukikije cyane cyane amashyamba n'ibiti byononywe. Icyo gikorwa cyanyu si igikorwa kinini cyane ko hari nk'ama ibiti byari byaratewe mu bice bitandukanye by'igihugu byaciwe, barabikivyo ivyo biti byarafasha cyane mu bijyanye no gukingira ibidukikije no gutuma imvura iboneka neza. Si igikorwa gikomeye.
Igikorwa turiko turakora ni igikorwa gikomeye cyane, igikorwa cyo kongera kwambika isi, kongera guhitoto Uburundi, kugira dukingira ibidukikije nyene turi ku kivi. Urabona neza yuko mu Burundi bwarahuye n'ibibazo bikomeye cyane, aho ibiti byinshi byaciwe ntibinasubirizwe. Twavuga nko mu cegeranyo cyatanzwe n'ikigo bita Global Forest Watch cyo mu mwaka w'2023 cyarerekanye neza ko Uburundi bwahombye y'amashyamba, urumva ni ibiti byaciwe. Ariko ugerageje kuraba nk'imigambi isanzwe ihari kugira basubire nka mahegitari nk'ayo usanga ari ibintu bitoroshye. Uburundi 2022 bya mbere bibangamiwe ku isi n'ihindagurika ry'ibihe. Rero mu gihe tudaterereye cyangwa mu gihe tudafashe iya mbere kugira dutorere umuti zaba dusanga Burundi bwarabaye ubugaragwa kuko mu byegeranyo bya FAO barerekana neza yuko Burundi bwahombye ibice birenga 50% by'ubutaka bwari buri n'itanu. Urumva yuko ibiti biriko birononwa cyane kandi tutabisubirije cyangwa ngo dufate izindi nzira zo kubibungabunga, uzosanga mu myaka iza twicyuza, mu myaka iza tubayeho mu bugaragwa, ugasanga nyine ibibazo n'ibibazo birabaye byinshi. Bwa burimyi twari twize yuko bwofasha Abarundi biranse umwembu ntubaye mwiza, ubukene bubaye buratsindara mu gihugu. Rero nicyo gituma tubona neza yuko mu bikorwa turiko turakora ni ibikorwa dutegerezwa nyine kubandanya, kandi dusaba n'abandi ko bafata iya mbere kugira tubandanye tugerageza kongereza itoto ry'igihugu cyacu, dusubiriza ibiti byatemwe, ndetse dukangurire n'abantu Abarundi bamenye yuko gukingira ibidukikije no kubungabunga ibiti ari ingirakamaro.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku bijanye n'ishyirahamwe Greening Burundi riyobowe na Emmanuel niyo yabikoze, rigerageza gukora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Tugarutse ku mirongo ya telefone, dufite Muhammad Bizimana, uratwumva.
Ndabumva, murakoze. Abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika ndi Burasirazuba ku karere ni Gatsibo, umurenge ni Kivugiro, Kagari ni Rubona, umudugudu ni Kigabiro.
Mu Rwanda
wishimiye kuba mwantumene. Ni mu Rwanda
mufite ikibazo
nagira ngo mbage ikibazo mfite n'icyo Burundi bukora kugira ngo umuturage watemye igiti atere ikindi kugira ngo Burundi busaba ubutayu.
Murakoze.
Ikindi cya kabiri ni ikihe leta ifasha abaturage kugira ngo bajye babona ibiti hasi byo kuba batera kugira ngo barinde ubwo bugaragwa, nk'uko nabyumvishe mugenzi wanjye yavugaga.
Murakoze.
Yego.
Mumwishyure.
Murakoze cyane kuri ibyo bibazo mubajije. Mu Burundi hariho itegeko ryari ryaragiyeho nubwo ritubahirizwa cyane, yuko umuntu kugira ateme igiti ategereza gusubiriza imibyaro ibiri y'igiti. Iryo tegeko ryari itegeko ryiza cyane, nubwo uri kugerageza kuraba ko ritubahirizwa n'aba na bariya. Rero murumva ko yari ingingo ihambaye yo kubungabunga ibiti ndetse no kurwanya uko ibiti bihonywa. Irindi tegeko, iryo tegeko kandi ryaravuga neza yuko umuntu yateye ibiti imbere yuko ajya guca igiti ategerezwa ku intwaro imbere yuko atema. Dufate nk'abajya usanga batema nk'ibitara by'ibiti baba barateye kugira berekane neza yuko ibyo biti bagiye gutema hari rero iyo icyonya cyari ryari itegeko novuga ko ryasahiriza cyane mu gukingira ibiti ndetse no mu kurwanya uko kuntu ibiti bibandanya bihona. Rero ku bijyanye n'ibyo leta ifasha abanyagihugu cyanke Abarundi ku bijyanye no ku toshe novuga ati leta y'u Burundi hariho umugambi yari yashyizeho bita ewe Burundi ramba yo gutera ibiti mu mihingo yose y'igihugu, ariko ugerageje kuraba urabona neza ibyo biti birategwa, ariko ikibazo kihaba nuko no gukurikiranwa kugira ibyo biti bikure. Nkuko naba nabivuze mu ishyamba ry'iwacu Greening Burundi, gutera ibiti si gutera ngo tugenda. Igiti ni nk'umwana, umwana iyo umubyaye uramurera agakura ukamukurikirana ukaraba ingene ariko aratera imbere. Rero ibiti aho ibyononekanye bigasubirizwa bikavomerwa, kuko igiti iyo giteye uko ukacyo giheba kugira uzosubire kubona aho cyateye usanga bigoye, cyanke kugira umenye ubuzima bwacyo. Rero kenshi birategwa ukumva hari imigambi yo gutera ibiti ariko wagera kuraba haze nk'imyaka canke iminsi ugasubira handi byatewe ugasanga nta giti na kimwe gihari rero kudakurikiranwa neza kw'ibikorwa biba biriko birakorwa byo gutera ibiti nabyo nyene biri muri ibyo twumva ngo turiko turakingira ibidukikije ariko ugasanga umwimbu ntushimishije.
Mwariko muravuga ko leta nayo ifise uwo mugambi gutera ibiti mu gihugu cose mu kugwanya ingaruka ziterwa no kutubahiriza ibidukikije, mukorana gute n'izo nzego za leta ziri muri icyo gikorwa?
Sinavuga ko Greening Burundi iriko irakorana na leta muri uwo mugambi hewe Burundi urambaye, ahubwo turiko turashyigikira kuwushyira mu ngiro. Numugambi ukorwa na leta ariko ishyirahamwe Greening Burundi rikora imigambi yaryo ijyanye no gukingira ibidukikije. Urumva ni ishyirahamwe ryigenga ridaharanira inyungu za politiki cyangwa ibyicaro bya leta. Rero Greening Burundi ifite imigambi yayo ariko uwo mugambi urumva uko uca uba mu byo leta yifuza byo kugwiza ibiti, gukingira ibidukikije.
Mu rafise imigambi y'ukuba mwateye ibiti birenga imiliyoni 50 gushika mu mwaka w'2040 mu ntumbero yo gusubiza itoto ahahoze amashamba canke ibiti vyononywe no guteza imbere ikingirwa ry'ibidukikije. Uwo mugambi muriko mushira mu buryo gute?
Uwo mugambi uriko uja mu ngiro kuvaho Greening Burundi itangura ibikorwa byayo, kuko kuva mu mwaka w'2020 niho twavuga ati Greening Burundi dukwiye kwihangiro ry'ibikorwa dutegereza kuba twageze ko kugeza kuri uno munsi Greening Burundi imaze gutera ibiti birenga miliyoni 2,500,000 mu bice bitandukanye by'igihugu. Rero ihangiro rya mbere twihaye ni uko kugera mu mwaka w'2040 twoba twara teye ibiti bishika imiliyoni 50. Ni igikorwa kitoroshye ariko yitanga kandi uwabishoboye wese ashobora kudutera intege ndetse akadutera kuko n'ibintu bisaba uburyo. Greening Burundi buri mwaka itegura imibyaro y'ibiti mu matuta, kuko mu ntara zitandukanye Greening Burundi irategura amatuta y'ibiti atandukanye kugira korohereze n'abakeneye ibiti, abanyagihugu cyangwa twebwe kubitera byoroshye no kuronka imibyaro y'ibiti, kuko nitwotegura gutera ibiti tudafise aho tubikura. Nicyo gituma buri mwaka dutegura amatuta y'ibiti. Nk'ubu ubunya mu matuta y'ibiti dufise, turafise amatuta y'ibiti ari mu mihinga. Kuva mu kwezi kwa gatandatu niho dutangura gushyiraho amatuta y'ibiti. Turafise amatuta y'ibiti ashika ibiti ibihumbi 700. Rero ibyo biti mu gihe imvura izoba yatasuye yatanguye kugwa neza mu kwezi kw'11, turizera ko dutangura kubishyira mu ngiro ibikorwa byo gutera ibiti.
Ali Ruhamya aratwakuye, uratwumva? Mwiriwe, uduhamagaye urihe?
Ndi muri Rwanda.
Ufise ikibazo icyo imvura ishikiriza?
Nshaka kubaza umwirwa wacu.
Yego. Umurongo wawe umeze nabi. Alo? Alo? Sinzi uwo murongo wawe, numva umenga ntumeze neza umurongo wawe wa telefone. Alo? Vuga twumve umurongo, umurongo ntumeze neza.
Ese byamumariye iki kuba barashinze ibyo bishyirahamwe byo kwikikije? Wewe byamumariye iki?
Murakoze.
Ikindi kibazo nagira ngo
murongo wiwe ntumeze neza yarabajije icyo byakumariye gushinga iyo shira hamwe
ya abaje bishaje cyiza cyane kuko icyo byamariye nuko mbona ibikorwa ndiko ndakora biriko biraterera cyane mu bariko barabironswa bararonka kajyo ko bibafikira dufate nka cyane cyane aho twatanguriye mu ntara ya Bubanza iyo mbonye yuko abenegihugu bariko barabikora neza bariko barabyitaho kandi babona yuko ihindagurika ry'ibihe ari kibazo bwa mbere batari bafise ubwo bumenyi birampa intege kandi biranyereka yuko mu byo nihaye intihangiro ndiko ndabishikako bo nogerageza nko kuvuga kuko nabivuze mu Burundi abarundi babayeho kubera uburimyi mu biti dutera ibiti gusa byo mu mashyamba turatera ubwoko bw'ibiti butandukanye hariho ibiti bibana n'indimo ibyo biti biri mu bifasha mu kubungabunga uburyohe bw'isi rero aho abanyagihugu bararonka umwembu ukwiriye kandi turatera n'ibiti by'ibyamwa ibyo biti birafasha cyane mu benegihugu bakabifungura ikindi nacyo novuga nuko Greening Burundi irakora ibikorwa gusa byo gutera ibiti turiko turakora ibikorwa bitandukanye bifasha ubuzima bw'abanyagihugu na cyane cyane nko guca imikobeko iyo mikobeko ibasha iterwa ko ibiti ahantu hari imisozi ihanamye kugira turwanye inkukura rero birafasha cyane mu kubungabunga bwa buryohe bw'isi n'abanyagihugu iyo bateye ibirimwa byabo bigakora bifise intabire nziza ikindi ni uko Greening Burundi iriko irakora mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya ibintu by'umwavu kwiragiye hariho hose mu gushyiraho bya ikono ahantu hahurira abantu benshi byo kwegeranya imicafu rero biri mu bitwereka neza yuko gusukura ibisagara gusukura aho tubaye no gusukura inosi yacu ari ibintu ngirakamaro kuko mu bikorwa dukora ibikorwa bitandukanye bifasha aba ubuzima bwa buri wese ubuzima bw'abenegihugu rero nicyo gituma mvuga nti jewe icyo bimaze kunshikanako ni uko mu byo nari narifuje yuko nshikako mu byo nari narifuje yuko nterera mu banyagihugu ndiko ndabona umwembo wabyo kandi bikabinezera cyane kuko kuva nkiri muto namye nkunda gukingira ibidukikije kuko ndibuka yuko igiti cya mbere natere nagiteye ndi umwana nkiri muto rero niyo mpamvu nkuze nkabona ingene amashyamba ariko arononekara ibiti biriko birahona niyo nicyo kiri mu byatumye ntangura gutera umuganda nyene kugira buri muntu wese agire icyo akoze ndetse shyiramo n'abandi rwaruka ndaruha intege ndakwereka yuko twebwe ejo ari ah'iwacu dutegereza gukingira inosi yacu kugira tuyibungabunge rero nicyo gituma mu byo nunguka ni uko ubumenyi fise cyanke icyumviro cyanje hariho abariko barakibona kandi bizofasha n'abandi bo muri kazoza niyo mpamvu navuga ati ikintu cya mbere no umuntu yunguka ni reyisite akabona yuko intererano ariko aratanga iriko iragira akamaro aho yayitegure n'aho yayigeneye ndetse iriko irafasha no mu kibano ndetse no mu buzima bw'abanyagihugu
urakoze Gakwavu Igisagara nawe ari ku murongo wa telefone uratumva
turaho neza ijwi rya Amerika
turaho urakomeye
ego ni Gakwavu Igisagara
uduhamagaye uhe
Igisagara i Rwanda
ego ufise ikibazo cyangwa icyumviro bishikirize
ikibazo nshaka gukubaza umutumirwa ngaha mu Burundi turahabona imitumba igiye itariho ibidukikije ibiti igiye itariho ibiti imitumba yaha i Burundi ese nka Green Burundi nta kuntu mwakwiyegereza leta y'u Burundi kugira ngo mubashe kwifashisha abanyagihugu b'i Burundi guteraho ibidukikije kuri iriya mitumba tugenda tubona hari i Burundi. Barateganya iki kuri iriya misozi y'aho ngaho i Burundi?
Murakoze.
Murakoze cyane.
Umwishure.
Murakoze cyane. Nk'uko leta ifite imigambi yayo yo guteza ibijyanye no gukinga ibidukikije, na twebwe Greening Burundi ni nk'uko twashyize imbere yo guterera kugira dukingire ibidukikije. Rero mu byo leta iteganya, ndizera yuko leta ishobora kubiteganya ifite imigambi n'ihangiro ryo kugira ibidukikije bikingikwe. Rero imisozi nk'uko nabivuze yuko Burundi bwahonze ibice bitari bike by'amashyamba bwarihoze bufise. Rero niyo mpamvu ubona imisozi n'imwemwe ibiti yambuye, ata biti biriko, kuko ibiti byaraciwe, nta bantu babisubiriza, nta migambi yariyo yo kubisubiriza. Rero uno munsi niho umwe wese ategereza kugira icyo akoze kugira ibyo byaciwe bisubirizwe. Rero navuga nti gukingira ibidukikije umuntu umwe cyangwa se ibya leta gusa, ahubwo uwo ari we wese ategereza kugira icyo aterereye kugira ibyo biti bibungabunga. Kuko si ibidukikije bavuga bati yuko twe tubihonya, ariko ingaruka zitugarukako. Rero nuko twohera kuri twebwe nyene aho turi, aho tubaye, tugafata iya mbere mu gukingira ibidukikije. Greening Burundi irifuza gukorera mu ntara zitandukanye ndetse no ku Burundi bwose mu gukingira ibidukikije. Rero nicyo gituma ibyo kugira tubitigiye ko dutegereza kuronka abadushyigikira ndetse na leta igashyigikira mu bikorwa muhe n'ibyo, no gushyigikira amashyirahamwe asanzwe afite imigambi yo gukingira ibidukikije, na cyane cyane nk'amashyirahamwe y'urwaruka kugira aterwe intege. Rero mu gihe tudashyigikiwe, uzosanga imigambi tuba dufise irikira irazamba idasikaho umuntu yari yifuza ko yoshika. Rero turizera yuko ejo cyangwa hirya y'ejo iri hindagurika ry'ibihe turihagurukiye tuzoshika ku ihangiro twihaye.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Rwanda.
Iki kiganiro muzo gikurikirana ejo na hirya y'ejo ntimuzotangwe. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga. Turiko turavuga ku bijanye n'ishyirahamwe Greening Burundi riyobowe na Emmanuel Niyo yabikoze. Iryo shyirahamwe rikaba rijejwe ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Ndashaka ndababaze mu byo mwavuze, mukorana gute n'urundi rwaruka haba muri Afrika canke mu makungu ku byerekeye kwitaho ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ibihe?
Murakoze cyane. Ihindagurika ry'ibihe riri mu byo twihaye kugira.
Halo? Halo? Halo, halo? Halo?
Uyi, alo, muranyumva?
Murongo wari umeze nabi, ndawumva muje ku ijambo.
Ya, ok, murakoze. Murakoze. Ama, nariko ndavuga ati kwihindagurika ry'ibihe. Alo?
Ndawumva, Duge.
Okay, na niko ndavuga kubijanye no gukora nanurundi gwaruka rutandukanye ko mu mihinga itandukanye y'isi kubijanye no gutera ndetse no kubungabunga ibidukikije. Yewe kubwanje navuga yuko maze guhura n'ugwaruka rutandukanye rwo ku isi ufite amashyirahamwe atandukanye asanzwe akingira ibidukikije. Ndamaze guhura n'ugwaruka rwo mu karere, ndamaze guhura n'ugwaruka rwo mu bihugu byinshi bitandukanye. Nko mu gihugu cy'Ubuganda narakoze igikorwa gikomeye cyane aho nahuye n'ugwaruka rwo mu gihugu cy'Ubuganda bari mu karere bita Iramiro, ko twayanze ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, ibikorwa twakorera hamwe ndetse na bijyanye n'ingene bashobora gushyira hamwe pepiniyeri y'ibiti, kuko bari bafite ihangiro ry'uko bungabunga bungabunga igice cyari bita Victoria. Rero ndibuka neza yuko icyo gihe barantumiye turagenda turayaga turavugana neza ibikorwa twakorera hamwe bijyanye no gukingira ibidukikije turabikora. Ndabereka neza ibyo bashobora gukora. Rero ndabyo umwimbu berekanye mu bijyanye n'ibiti bateye n'ingene biriko biragenda byarabashije cyane abanyagihugu, abanyagihugu barabyitabiriye muri icyo gihugu cy'Uganda. Hama yewe nk'uko nama nterera mu bikorwa bitandukanye arama nama atandukanye mu bihugu bitandukanye, nababwira yuko naronse akaryo ko kuvugana n'ugwaruka rusanzwe ruzwi ku isi mu migambi itandukanye y'ukuntu ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije mu bihugu byacu twabishyira mu ngiro. Hariho nk'umukobwa yitwa Vanessa Nakat ava mu gihugu cy'Ubuganda, hariho uwitwa Hilda Nakabuye mu gihugu cy'Ubuganda, nyene bari mu bantu bazwi cyane mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije, na Greta Thunberg turamaze kuyaga ku bikorwa mwe n'ibyo ava mu gihugu cya Suede. Ndibuka narigeze gutumirwa mu gihugu cya Maldives aho nahuye n'umwe mu gwaruka ariko aratera cyane mu gukinga ibidukikije mu gihugu cy'Ubuhinde, turayaga turahanahana ibyiyumviro cy'ukuntu twakorera hamwe mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije. Rero bimwe mu byo dukora biratwereka neza yuko abana bariya bafise ihangiro ry'uko bategereza gukora kandi bagatera mu kujyanye no gutunga ibidukikije.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Dufise bienvenue banange ku murongo wa telefone watwumva. Ntakiri ku murongo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire Emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Mwitegereje aya manama mpuzamakungu y'ishyirahamwe ONU ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe no kugwanya ingaruka za hamwe bwe mukiri bato muravye izo nama zabaye ivyo bemera kuzoshira mu ngiro, mubona bitanga icizere canke izo nama mubona atakamaro kanini? Ko ndibuka mwari ko muravuga nka Greta Thunberg ko yavuze ko yataye icizere mu manama nkayo ko ari kugenda kuvuga gusa mbwabahagera gushira mu bikorwa ivyo bemeye ntibabishire mu bikorwa.
Amanama nk'ayo ndibuka hariho amasolisiyo bari barihaye muri COP mu 2000 na 2021 aho bavuga yuko ku bijyanye no guterera ibihugu biri mu ibikiri mu biriko biriteza imbere yuko bizoshyigikirwa, ariko ugerageje ku byo bari barerekanye neza urabona yuko bitariko birajya mu ngiro. nico gituma rimwe rimwe aya manama ego araba ariko gushira mu ngiro imigambi n'amasorisi babashize hamwe kugira batora umuti w'ibazo by'ihindagurika ry'ibihe akenshi usanga bihera muri za mpapuro. Rero nico gituma twasaba yuko izo nama ntigoba ari ukwicara gusa kugira ngo barabe baje ngaho bicare bayage bavuge ibibazo bihari ariko batore n'umuti uwo muti batoye bawushyire mu ngiro bashyire ibikorwa mu ngiro bisahiriza. Hariho nko mu bihugu bya Buraya umugambi bari bavuze ati kugeza mu 2030 nta modoka inwa igitoro izoba ikibarizwa mu mahinguriro igihingurwa aho hazoba hagiyeho imiduga itanga igitoro ikoreshwa n'umuyagankuba kugira bagabanye ibyuka. Ariko ugerageje kubiraba iyo migambi imwe imwe ntishyirwa mu ngiro. Rero nicyo gituma navuga ati imigambi iyo yumvikanywe ko iyo ihurijwe ko benshi cyanke bavuze ati niyo solisiyo tubona nigeragezwe gushyirwa mu ngiro kugira ibibazo turiko turahura nabyo by'ihindagurika ry'ibihe rituzwe kuko murabona ko ahanahariya by'ihindagurika ry'ibihe ari intambamyi ikomeye ku buzima bw'igihugu ndetse n'ubw'abanyagihugu batandukanye.
Mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rifasha abanyagihugu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere bivuye ku nyigisho zitandukanye zitangwa. Muri izo nyigisho ni nk'izihe mushimikira ko
inyigisho cyane cyane dushimikira ko kuko akenshi twisunga bimwe muri bihanze abanyagihugu mu gace kanaka nko mu Burundi murabibona ko tubangamiwe n'ubugaragwa aho ibiti bibandanya byo bicibwa bidasubirizwa. Abanyagihugu turayaga ku bijyanye n'ingene byobungabungwa n'ibyo bakora kugira bikuyizwe. Rero Greening Burundi mu gukorana n'abanyagihugu Greening Burundi amapepiniyeri yayo y'ibiti ntitugurisha ibiti abanyagihugu umwe wese are arahawe ikaze kuza gutora ibiti aho dusanzwe tubigwiriza kuko mu ihangiro twihaye twasabye yuko buri rugo rutegerezwa rubishaka cyari rufise aho rushobora kubitera byiza gutera ibiti bishyika nka 20 kugira rutere muri bya bintu byo kugwiza ibiti. Ikindi navuga ni uko gutema ibiti biva ku bikorwa bimwe bimwe by'abanyagihugu cyane cyane murabibona nko gutera usanga dukoresha ariko hariho bimwe bimwe mu bikorwa usanga byose mu kugira bagaba ikoreshwa ry'ibyo by'ayo makara. Muri icyo gihe iyo turiho turayaga ibi na biriya byokorwa turavugana ibyo bakora n'ibyo bakwisunga kugira bya biti bandanye bibungabungwa. Ndibuka yuko hariho umugambi nari narihaye wo gushyiraho igisata muri Greening Burundi cyo kugwiza amakara avuye mu mwavu na cyane cyane ko dusanzwe feya bitandukanye mu mihingo itandukanye hano hahurira abantu benshi twashyizeho n'ibikono ajya amavubere yo ko wa mwavu twegeranije tuwukoramo ibyo bintu byosahiriza mu kurwanya rya kibwa ry'ibiti. Rero Greening Burundi isa nk'uko iri mu nzira y'uko uwo mugambi ujya mu ngiro ariko hariho n'ibindi bisanzwe bikoreshwa nk'ibubanza cyangwa mu rumonge turakorana na bamwe mu ba sisi bigazi kugira bakoreshe ajya amakara avuye mu bibarara. Rero nabyo biri mu bintu bigabanya ikigwa ry'ibiti no kubungabunga amashamba ndetse navuga nti hariho n'ibindi bikorwa bimwe bimwe bitandukanye byo gukora ingabura zigabanya ikoreshwa ry'amakara ku kigero kinini.
Nibihe ishyirahamwe ryanyu ririko rikora kugira ngo mumenyekanishe kurushiriza mu gihugu bamenye akamaro n'imigambi mufise ishobora kubafasha muri iyo nzira?
Greening Burundi dusanzwe dukorera cyane cyane ibikorwa aho dusanzwe turi aho turi barabona ibikorwa twatiriko turakora n'ubundi buryo butandukanye turabukoresha ari nko ku mbuga zitandukanye ngurukana bumenyi Greening Burundi ugiye kuyirondera habari muri site web urayibona ya Greening Burundi urabona ku mbuga za Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn no kuri YouTube urashobora gusanga ama video atandukanye ishyiramo Greening Burundi yerekana ibikorwa bitandukanye Greening Burundi maze gukora n'ibyo biri kirarangura novuga nti biroroshye cyane kuri inosi tugezemwo kwerekana bimwe mu byo uri kurarangura ndetse bikabonwa n'abantu benshi batandukanye bava mu mihingo yose y'isi
mu bindi mukora harimo n'ibijanye n'isuku isuku amazi n'isuku murakora ibikorwa byo gukingira amazi inyonga ndetse no guteza imbere isuku mu bidusigurira
murakoze Greening Burundi mu gukingira amazi n'inyonga hariho murabizi yuko imiryango myinshi mu gihugu cy'u Burundi ikoresha amazi ya Rusengo n'amazi ya Regidezo aho haba hariho imyonga yubatsemo amabombo ya Rusengo rero Greening Burundi irafite umugambi wo gukingira iyo myonga iyo ni protection des ressources en rero turakora ibyo bikorwa mu gukingira iyo aho iyo myongi iba amabombo ya Rusenga aba yarobatswe mu kuhakingira no kuhateragira ibiti kugira ya myonga izane amazi neza kandi asukuye ikindi nacyo twavuga turakingira inzuzi urabizi yuko dufate nko mu ntara ya Bubanza hariho uruzi bita Kidahwe hariho uruzi bita Kajeke rurakunda guhungabanya imirima ijya mu myonga ijyama lesama rechere rero turakingira mu guhateragira ibiti byahagenewe nk'isuna ndetse n'ibiti bitandukanye rero mu gihe ibiti atabyo kandi inyonga idakingiwe akenshi inyonga irakunda gukama rero nicyo gituma biri mu byo twihaye nk'ihangiro ryo kubandanya dukingira yari imyonga yaba amashyamba yaba ni nayo amabombo ya Rusengo kugira abanyagihugu baronka amazi neza ikindi mu bijyanye n'isoko twavuze yuko Greening Burundi ifasha mu kwegeranya imicafu mu gushyiraho bya bikono byo kwegeranyiriza mu micafu Greening Burundi kandi irategura n'ibikorwa bitandukanye byo gusukura ibisagara ndetse no kurwanya bya bikopo tama plastic kuko ugerageje kuraba urabona yuko ibihugu byacu birabangamiwe n'ubucafu butandukanye buva mu mashafu mu masashe rero nicyo gituma twashyizeho imigambi nk'iyo yo kubandanya duterera kurwanya isuku rike ndetse no kurwanya za ndwara ziva ku isuku rike kuko Greening Burundi irashyigikira n'amashuri atandukanye kuko turafise amakrede ku mashuri ashika 40 mu gihugu cy'u Burundi ayo makrede ku mashuri yose tuba twarashyizeho uburyo bw'ingene abanyeshuri bashobora gukaraba cyane bashobora kuronka amazi yo gukaraba cyane yo kunywa meza
abwitegereje aho mugeze ubu ikivi mubona cyanyu kigeze he mubona mushimishwa n'ibyo mumaze kurangura gushika ubu
tugerageje kuraba aho tugeze turabona yuko hariho intambwe tumaze gushika ko aho ibikorwa bimwe bisa n'uko biriko birombwa na benshi bariko barabona akamaro kavyo rero turabona neza yuko Greening Burundi iriko iraterera cyane kandi ibikorwa byayo biriko birata imbere kuko bwa mbere turabye ubwa mbere ingene twakora byari bigoye kuvuga yuko dushobora kugira aho dushyitse ariko tugerageje kuraba ubonye uko bimeze turabona yuko icyizere cyo tugifise ikindi nacyo turiko turabona yuko bibandanije uko dushobora kuronka n'abadushyigikira mu bikorwa bitandukanye hama dukore n'ibisumbi byo turiko turakora ndetse dushyike no kwihangira twihaye
muriko muravuga ko mushobora kurondera n'abashobora kubashyigikira mu bavuga nk'abaribo
Greening Burundi twavuze yuko mu bikorwa dukora turakorana n'abanyagihugu bwa mbere hama abadushyigikira mu buryo turarondera abadushyigikira ari amashyirahamwe mpuzamakungu cyane umuntu wari we wese yifuza ko yoterera mu bijyanye no gukingira ibidukikije. Kuri uno munsi turafise amashyirahamwe atandukanye yaba yo mu Burundi cyane yo hanze y'igihugu turiko turakorana ibikorwa bimwe bimwe by'imigambi yo gukingira ibidukikije.
Mwitegereje ibibazo n'inzitizi muhura zikomakomeye ni nk'izihe muri icyo gikorwa cyanyu gifite akamaro?
Inzitizi zimwe uza duhura hariho inzitizi zijyanye n'uburyo. Uburyo ni ikintu cya mbere kiza kibangamira ibikorwa nk'ibyo. Ikindi ni uko duhura no ku tubuze uburyo usanga buri mu bintu byose ibyo kwiyongoroza, ibyo gutegura imbuto, ibiki rero. Ariko Greening Burundi irifuza ko nka leta, kuko iri mu Burundi igisata ni kimwe cyonyine kijyanye no kurondera imbuto, kuko akenshi nk'imbuto z'ibiti usanga zitabonetse nko ku gihe. Nicyo kiri mu ntambamyi dushobora guhura nazo. Ikindi nacyo ni abenegihugu barakwiye kumenya yuko ibikorwa byo gukingira ibidukikije ari ingirakamaro, bakabifasha bagafasha mu kubibungabunga, ndetse n'abajejwe intwaro bakabifasha. Muri ibyo turabona neza yuko mu gihe umunyagihugu atiyumvisemo ibyo bikorwa usanga n'ibyo baba ariko tuba turiko turakora bidashobora gutera imbere. Rero ubwa mbere twarahura n'inzitizi mu gatera ibiti, ariko ugasanga hariho abagaruka bakabyonona cyanke ibiti byakunze ugasanga ari abagiye kubitema. Rero icyo twosaba ni uko yaba abajejwe intwaro cyanke leta yoshyigikira cyane mu bijyanye no kubungabunga ibikorwa biba byatunganijwe no gukorwa, hama bikagira akamaro abo byateguriwe, ntibyononywe cyanke ntibihave bihora n'ingorane ziza zibisubiza inyuma. Rero hapo iby'uburyo turabura ibikoresho n'ibindi bitandukanye, ariko turizera yuko mu gihe uwo ari we wese ashyizemo ukuboko cyanke ashyigikiye imigambi yacu turashobora gushyika kwihangira tuba twarihaye kandi ibintu bikagenda neza.
Uretse umugambi ukomeye iryo shyirahamwe ryanyu ryihaye ryo gutera ibiti birenga miliyoni 50 gushyika mu mwaka 2040, hari iyi ni migambi ikomakomeye uretse uwo mutegekanya mu bihe biri imbere mu gihe mubandanya icyo gikorwa cyanyu?
Greening Burundi hapo ibyo gutera ibiti twavuze ko dufite imigambi itandukanye, ariko twarabonye uko abarundi barakenye ubumenyi bukwiriye kandi buhagije bwo kubungabunga ibidukikije. Greening Burundi irifuza gushyiraho ikigo kigezwe gushyiraho gutanga inyigisho zijyanye no gukingira ibidukikije no gusahiriza mu migambi ikomeye y'uburimyi, kuko uburimyi n'ibidukikije ni nk'amahasa. Rero mu migambi mikuru twifuza Greening Burundi turifuza gukorana cyane n'abenegihugu, gusahiriza cyane mu bikorwa bitandukanye byo guhindura ubuzima bw'umunyagihugu, hama tugaterera mu iterambere rirama.
Murakoze. Yari umutumire wacu Emmanuel niyo yabikoze, ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Ishyirahamwe ryiwe rikaba riharanira gusubiza mu buryo ibidukikije kiri mu bikorwa byo guteza imbere amashyamba no kubungabunga ibidukikije. Ishyirahamwe ayoboye rikaba rifasha abanyagihugu guhangana n'ihindagurika ry'ikirere biciye mu nyigisho zitandukanye bitanga. Dushimire rero umutumire, dushimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri Isanga. Abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo, abandi bagashikiriza ibyiyumviro. Namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika muri rusange, tubasezeye tubifuriza kugira ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mugire rero ibihe byiza kandi ntimutangwe mu biganiro byacu biri imbere. Ndabashimiye.